Twashimiye komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22 mu Rwanda tugasamiranira na kuri FM 104 n'ibice bitatu ijwi rya Amerika abari Uganda mu karere ka Kisoro mwiriwe gute namwe bwe muratwumva tankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi yobora ku isi hose twi live kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com adresse ya Instagram yacu YouTube na Facebook ni wa radio ya Tricky Ganiro ni muri isanga mwagiteguriwe mukamugiye gushikirizwa na Joy Diane ni nahaje ndi muri studio ya gatano y'ijwi rya Amerika
muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Uvuga ko atararota mu buzima bwiwe canke atarumva umuntu yarose ngira ngo yoba yibeshe uramaze kurota nimba umaze kurota ngira ngo uribaza na rimwe ati biva kuki ivyo ndota ni ivyo mba niriwemwo indoto zivahe zitegwa niki urarota ukibagira byo bitegwa niki uno munsi muri sanga y'uno munsi turagaruka kuri utwo tubazo dutandukanye tujanye n'indoto nibindi bishimikiye ku bwonko umuntu abamwo haba mu ndoto haba iyahoze atekanye ari wenyene muri benshi rero mwatwandikiye muvuga ko mufise ibyo muza kubaza umutumire twabatumire no munsi muri sanga y'uno munsi nawe suyundi ni Pierre Claver Njejimana umuhinga yanonose ibijanye n'inyifato akorera mu kigo gisanzwe gifasha abagenda n'indwara zo mu mutwe kiri Bujumbura mu Burundi mu Kamenge Centre Neuropsychiatrique de Kamenge mwiriwe neza Pierre Claver Njejimana nari ngiye kongera ko professeur hari habatari bake bakuze nka professeur nibyo na byo nyene reka turigumize ko
Ego mbiro neza madame Diane murakomeye amakuri minsi minsi
turakomeye turashima hanze hatanguye gusa neza abantu muhuye mwibarabura bona ko amerewe neza sinzi ko mwijoro bica bitera kurota neza canke ivyo ari byo
Ego bisagwe kurota mondo wese ararota abahinga barabivuga neza ngira ngo turamakara byo sigura neza
Ego indoto ni kino ne gapia claver
Eko murakoze cyane indoto isanzwe ni ziyumviro biza mu muntu mu bisanzwe ubwoko bwiwe buruhutse nubwo asinziriye hanyuma ibyo ziyumviro biza cyane cyane bivuga ku buzima bwiwe cyangwa bivuga ku babanyi cyangwa bivuga nuvuga imigambi amaproje umuntu yirigwamo hanyo bikagaruka kuko abahinga bavuga yuko abantu bose iyo basinziriye iyo usinziriye mu bisanzwe bajya uba uri kurarota ko umuntu asinziriye uwo ari we wese aba ari kararota iyo itiro rero novuga atari itiro ryinshi hamwe ibyo wawe wose waherije kukurota usanga mu gitondo uvibuka ugasanga urashaka kubwira umuntu uti mbeje kurota ibi n'ibi n'ibi ariko iyo umuntu asinziriye cyane gose bimwe bita mu gifaransa en sommeil profond urarota hanyuma nuweza ngo wibuke ibyo warose ariko mubisanzwe umuntu uwo ari we wese akomeye afite ubuzima ebye asinziriye aba ari kararota yego
nuvuga ko ubwonko burabandanya bukora iyo umuntu asinziriye rero
neza cyane mubisanzwe iyo umuntu asinziriye ubwonko bwe bubandanya bukora neza cyane burakora kimwe gusa kubera itiro ryamutwaye ntashobora kuvuga ati ivyo ndiko ndakora ni ibi ariko ubwongo bwa butembera kuko ubwongo buhagaze umuntu yapfuye
hanyuma umuntu akarota indoto iza indoto ziri ubwo kubungahe indoto zose ni zimwe umuntu yo zica mu migwi itandukanye cyane
novuga bo indoto mu bisanzwe no kuko dufite ubwo kubiri hariho indoto umuntu nabira kubabwira ashobora kurota ibintu novuga byamubaye ko cyane yaciyemo akaba n'izindi ndoto bita amafantasme bavuga ibintu byo imaginaire umuntu yiyuzira cyane bica mu mutwe novuga bigaca mu mutwe mbere utari ko urira na kode y'uko byaciye mu mutwe ariko ugasanga biragarutse cyane cyane iyo usinziriye urumva rero umutwe umeze nk'ishyamba mu bisanzwe wakira byose hanyuma iyo usinziriye rero niko ndibabwira nti bya bintu wama ucamwo bya bintu wama wiyumvira bya bintu wabonye bya bintu bigutera n'ubwoba mbere ugasanga biragarutse yego hanyuma muri make novuga nti hariho indoto novuga umuntu aza kwibuka yuko yari karabirota nabibabwiye bivana n'itiro ingene biba ringana n'igihe rero iryo tiro riba ari byinshi cyane ugasanga umuntu ntashobora kwibuka ibyo yarose hamwe kuvuga mu bitoro rwose naraye ndyamye neza ata nkomanzi zirimwo mu ntuze mu gatiro kanjye dore ko uba wasize agatiro kamwe kameze neza gatuma uruhuka neza bya byiyumviro ibigaruke arasifasi ko ndabivuga mu gifaransa
hanyuma abantu none iyo uwovuga ko kurota bitandukanye murabiciye ko ku masonga bukebuke kurota bitandukanye no kutaryama neza ntiyo bayibeshe rero
mu bisanzwe ntibayibeshe neza kuko ibyo bita mu gifaransa nuzuye amakoshimari cyane cyane bikunda gufata iyo ufite itiro ritameze neza iyo wiri burushe ugasanga urabuze agatiro yamwe uri usinzira ukaza uri kurakangagurika ni ukuvuga ko hajya ukangagurika mu bisanzwe ziba ari indoto ziba ziko ziraza kubera ikiro ryawe ritameze neza iyo umuntu asinzire neza byo bita muvuga ngo ikiro nyine rikwiye urarota mugabo ibyo ntacyo ntibishobora gukangura mu bisanzwe mugabo iyo ikiro bitameze neza urumva indoto ziragushobora kugutera ubwoba ugasanga uciye wikandagurika ugasanga bishye byanga n'ugusubira no kuronka n'agatiro
ego reka tugende
indoto zirafitanye isano cyane rwose n'itiro ritaba rimeze neza
babandi bavuga ngo arota yicaye naho
warota yicaye
hariho nka sindi ko bavuga ngo araragirana arota yicaye nk'umuntu ayiyumvira
mu bisanzwe uramaze kubona nk'abantu benshi bamaze kugera mu zabukuru kenshi na kenshi agatiro karabacako gatoyi bicaye nk'ahantu agatiro kakamucako ukabona arasinziriye hama ibyiyumviro bikaguha biza karota nyine nk'uko twadeje kubivuga ako gatiro kiyo ni kaba kameze neza kakaba ari agatiro gakeyi akarota yicaye ugasanga ari karavuga nk'utuntu bivanye n'uko agatiro kamufashe ka kamufata buke buke n'ubundi bintu bya gutyo
reka tuje ku mirongo ya telefoni dusite n'abatari bake bifuza kubabaza ibibazo bitandukanye turahera kuri Daniel ikaze ku ijwi ry'Amerika uherehe ga Daniel
ndaha mu gisagara cya Makamba
haravugwa maki
Makamba nanije mu mahoro akazuba ari kose abantu baratekanye
urarota canke nturota
ndagira ngo nta muntu abaho mu buzima atarota
hariho abahora bavuga ngo je hariho nko indiko ndategura ikiganiro hari uwambariye ngo ntiyarose ntabyibuka ije aba yarose ngo aribuka ko yarose mbwa bikanga ko abyibuka araza kudusigurira Pierre Claver gituma bamwe batibuka ibyo barose nubwo yavuze ati hariho ababa basinziriye cyane n'abataba basinziriye cyane Daniel akabazo kawe rero ku mutumire twagutumiriye uno munsi ni Pierre Claver Njejimana n'umuhinga yanonose ibijanye n'inyifato
akabazo ufite ufite akabazo bihora bishika umuntu akarota ajyana akarota mbere akarota ibintu biteye ubwoba haza nk'ikintu dufate nk'ikintu cy'igikoko kiza kumugira nabi kumurya agakoma induru cyane gose kuburyo ashobora umuntu ashobora no kugomba kwikangura bikanka cyangwa gukoma induru wewe agakoma induru mugabo abo muri iyo nzu bakabyumva mugabo wewe byiwe ntaje kumva ko yakoma induru sinzi rero nagwa kubaza biva kuki cyangwa biba bifashe bifitanye isano riki na bajya harya umuntu arota ibintu abyose bikazoshika bikaba byo icyo nicyo kibazo nagwa kubaza mu bisanzwe.
Urakoze reka duhe akanya Pierre Claver Ndejimana akwishure. Pierre Claver umwanya ni gwanyu mu ishure Daniel ari Makamba.
Ego murakoze cyane. En fait kuri Daniel ari Makamba nashaka ndamubwire yuko mu bisanzwe uko nabikunda bivuga ubwa kare indoto nkuko abivuze nawe nyene nta muntu n'umwe abaho akiri muzima atarota twese turarota mugabo nkuko nabivuze bwa kare gitangura indoto ntizimeze cyo kimwe kuko bivana n'ingene umuntu aba yatoye ikiro rimeze neza cyangwa ritameze neza hanyuma akarota aba cyane cyane rero ngerageje kwishyura Daniel Makamba ni ukuvuga ngo umuntu ashobora kurota ibintu bijyanye n'ubuzima bwa minsi yose yabayemo cyane cyane urabona hari nk'umuntu nka muri kino gihugu cyacu cyakirimo ibihe bitoroshye by'intambara ugasanga umuntu ariko ararota ariko arahunga cyangwa ariko arirukanga ahunga abantu bajye kumugirira nabi cyane ukabona ariko ararota abona ibikoko bijye kumugirira nabi bijye kumwica bivanye na novuga na kiritire ndende kiritire no yavuze mu kirundi biragoye umuntu bisanzwe arota dans la culture dans la culture novuga mu bijyanye n'imibereho y'igihugu harimo ya sosiyete yavukiyemo hanyuma rero bivanye n'ibihe umuntu yagiye aracamo ugasanga indoto zikura kuronka amateme novuga ajyanye n'ubuzima bwa minsi yose umuntu yagiye aracamo arabajije ati mbega cyoba biva kuki bije ni ko ndagerageza kumusigurira yuko umuntu aza kurota bivanye n'aho abaye n'iburyo abayemwo n'ivyo abayemwo ugasanga kenshi na kenshi ivyo bikunda kuza bigarukagaruka. Ego sizi ko nagerageje kumwishyura nimba namukurikiranye neza
nibaza ko
agatomora neza ikibazo cyiwe
yamaze kugenda ariko uko mu bisigwe je ndumva bitahuritse cyane. Ego murakoze trafise na Aimable ku yindi murongo wa telefone. Aimable ikaze muri muri sanga dusangira ikiyago.
Murakoze cyane amahoro kuzibya Amerika
turaho turashima hanze hasa neza akazuba nubwo katari kenshi nta bukanye buhari no munsi guherere he Aimable.
Nairobi
biragenda neza
ringari kwa kadeo ka kibere tu kimeze n'ikiri mu gakungu ka rugira kavura niko kalita kaimo kashaka kwa hali ko eh ya la kadeo gusa
ubundi mwe mwahora mukanya mu kwezi kwindwi sinzi ngene byagenze. Akabazo kawe ku muhinga pya Claver Ndejimana twagutumiriye Aimable.
Nari nikuje kubaza umuhinga w'ibijyanye n'indoto n'ibintu byo mu mutwe.
Yanonose ibijyanye n'inyifato ntiyanonose iby'indoto gusa.
Ari ibintu bijya bimbaho nkaba ati ikintu kenshi muri kazoza nkabona kirabaye cyane ariko ahanini ni n'akantu k'agadevovize mu mutwe nashaka kubabaza ngira uburakari kugira uburakari bukomeye cyane birenze niko barakabaze ko mu mutwe kuko birashika umuntu agakorerwa agakosa cyangwa agahura n'ikintu kimubabaza sinikambabara uwo mwanya ariko uko iyo ikigenda ihera n'inzira kuri cya kintu niko uburakari buguma bwiyongera ubwo burakara cyane n'ibyo salisano ni ingwara cyangwa ni ibibazo byo mu mutwe nagira ari bishoboka ko yo ishyira ibintu ku murongo nkamenya nimba ikintu no kwitwara bishobotse nimba ari
ndisabe Dieudonne muhinga bw'ivyuma akugumize ku murongo. Dieudonne urakoze kumugumiza ku murongo. Ego Pierre Clavier murumvise akabazo ka Aimable arabajije ati iyo arose bizoza muri kazoza birava kuki akabibona. Hanyuma tusha ubutumwa kuri Facebook tuvuga ko tuza kubatumira twabaretse kubaza kubaza n'ibindi bibazo bitandukanye bijanye n'ivyo mu mutwe kuko ari heranshi bari badusavye ko twosura kubahamagara mukabishurira aka kabazo kiwe na konyene muraca mukamwishura kumenya nimba ukurakara ugushavura cyane byo bifitanye n'ikibazo cyo mu mutwe.
Ego murakoze cyane kuri icyo kibazo cy'ambere yavuze ati kurota ibintu bikazoshika ibaza cyane cyane ibyo bintu bijyanye na no kugendereza jewe ka buhinga vrema novuga nti kugendereza bivana n'umuntu uwo ari we wese avuga ngo nako ngo si ikintu ngo biteza kuzoba jewe nta buhamya nshobora kubitangira kubera mu bisanzwe kuko nariko ndababwira indoto mubisanzwe ni ibintu bisanzwe cyane kandi umuntu yamarota ivanye n'ingene yabayeho n'ibyo abayemwo nije yumvira cyane cyane ibyumviro bikunda guca mu mutwe kenshi ibyo bikunda kugaruka iyo umuntu ariko ararota kuva rero yuko ibyo yarose biteza kuzoshika birashaka gushika ukarota ikintu yego kikabaho kigashika kuko umuntu arota bizabi ibintu babayemwo bishobora kubaho cyangwa ntibishobore kubaho bijyanye n'ingene donc isosiyete itunganijwe. Ego hanyuma kwinshi bijyanye n'uburakari n'ishavu ryinshi biva kuki biba bifite isano n'indwara zo mu mutwe novuga ni bisanzwe umuntu novuga muzima ameze neza n'umuntu agira ishavu akarakara mugabo agashobora kwirengera bavuga kwikontrola self control kwikontrola hamavuga ati ibintu nina shavura nkarakara nkagira ibyo nonona eje abantu amategeko acatangura gukora muri icyo gihe urubwo muntu abafise nuvuga ubuntu budatunganye neza icyo bita un trouble de la personnalité mu gifaransa. Iyo umuntu bisanzwe afite personnalité iri équilibre ni wa muntu ashoboye gushavura avuga ati okay se ase ishavuri kandi bigeze ngaha biraziya bituma nkora ibintu bitaruranye bituma abantu banyumvira uko nari bagaba amajyazi najye kwitwa umurwayi wo mu mutwe entre guillemets kuko évidemment bidashobora gukontrola intuze ishavu ryawe uburakari bwawe nuvuga yuko quelque part mu buntu bwawe harimo ibintu bitameze neza icyo gihe rero ujya witura abahinga kugira ngo bakwigishe icyo bita le changement du comportement guhinduka kugira ngo umuntu abeho neza. Sinzi ko nagerageje kumwishyura umuvukanyi ari muri Kenya afise kutatahura ashobora gusubira akabaza neza ikibazo kugira ndagitahure neza.
Ego Aimable Nairobi watahuye inyishu uhawe na Pierre Claver.
Ntiwayitahuye natahuye ariko ndumva umenga nikwiye neza uwo mwanya habaye ikintu ako kanya kirakaje sinuta ndakara ariko uko ngenda nyanariza mu mutwe niho ngenda uburakari buza umunsi n'iminsi ibiri cyane cyane yari nk'ikintu cyabaye kivuye ku muntu mbona adashaka kumenya kurokoresha yuko yoba yakosike nkatatoye
ngira rero wowe uri mu murwi w'abantu babikishavu
yavuga rero ko kuguma bipanga mu mutwe umenga kuvamo kubyibagira yuko tobari n'ikibazo kikeneye umuntu w'umuhinga.
Sinzi Pierre Claver hari icyo mwumva mwongera ko kusiguro mwarimu muhaye
umva nako ndamubwira yuko mu bisanzwe kurakara ishavu ryinshi abantu twese bituremye cyo kimwe isoko agiraza kuntahura abantu twese bituremye cyo kimwe novuga umuntu wese arafise ingene yubatse physiologiquement arafise bon arafise ingene yakuze no vuga education kuko umuntu wisanzwe agizwe don agizwe namaraso n'umubiri namaraso akura ku bavyeyi hanyuma akagira rero nubuntu yagiye aratoratora aho yagiye aracha uko ukura mu muryango urafise bon muryango urafise ikintu utunganye bi mwana mwana agize ikiyuka guti kirazira nikibi ashabye cyane reka gushabura cyane si byiza akagenda aramenya ati iki kirembo cyane cyemewe aba hari ibyo twiga duhuye mu mashure dutarwa ishure tukiga tukigira ku bandi uravuga uti nko ujya muri rivi ndamukunda ugasanga nawe utabwiye utabura kuririmba hanyuma rero en fait umuntu wisanzwe agizwe ni na Noe Mikere umuryango agacagirwa kandi n'abagenzi ahaba inshuti y'abagenzi ku ishure bahura ugenda umuntu agenda arabigira ko rero hanyuma uburakari bwa cyane nako ndababwira ko bivana n'ibindi umuntu yakuze hanyuma rero n'imbero cyane cyane yagiye araronka ugasanga ubuntu bwe bwaramaze kwicara donc la personnalité yaricaye arafise ukuntu ameza atunganya ibintu hanyuma rero hariho abafite ishavu ryinshi uburakari bwinshi nyine bivanye n'ingene bakuze n'ingene bagiye barabaho mu buzima bwa misi yose n'indero barose bahawe ugasanga bitwara gutyo bivanye n'ibyo bintu byose ndagiye kubasigaye
murakoze cyane
ego abahinga baravuga yuko bien nta ngeso nini idashobora guhinduka hagiyemo ishaka nawe nyine nibaza ubwo burakari amaze kumenya ko ufise ataza kwigengesera akarabwira agenda arahinduka bukebuke kandi birakunda
yego murakoze cyane gose Pierre Claver turi buta ijwi rya Amerika abariko barayumva mu Kirundi no mu Kinyarwanda yuko turiko turagaruka ku vy'indoto kuri Facebook tuvyandika twabaretse yuko muza gushamo n'utundi tubazo mufise tujanye n'ubwonko canke utundi tuntu mwibaza ko dukora ku bibazo byo mu mutwe nico gituma mwumvise nk'ikibazo ca Aimable Charigi shimikiye cyane kuri ivyo byo mu mutwe hanyuma rero ga Pierre Claver tugarutse kuri ibi vy'indoto Aimable yarabivuze atari habarota bakarota bavuga abandi bakaruta bahoze kuki bamwe baruta bavuga abandi bakaruta bavuga ico hari ico kiza cerekana ku kami ka muntu
ego keshi na keshi iyo umuntu hari abaruta bavuga nivyo baruta bavuga baje baruta bavuga niko babibabwira nokuvuga ngo bafise ensomme iri superficiel nokuvuga ngo keshi na keshi uri kurarazirana mu kurazirana naho urazirana iyo ufise ikiro bitameze neza bitari byinshi so iyo mwisanze itirari ryinshi urarota mbwo ntishobora gusohoka mu kanwa ngo bivuge mugabo iyo itiro ari bikeyi ari bavuga itiro rirakwiye neza urarota mbere ukavuga hari n'abahaguruka bagatanda bagana natambuka no agatambuka sinziriye kagagenda ngo mu bisaro agenda ngo gutora ikirwe itiro ryo riba ibari vraiment ritameze neza ritari ryinshi
mukivuga kuri ivyo ino sana twihanganira
Allo?
Muratwi,
iyo umuntu asinzire cyane, pensée profond, ararota bwo ndashobora kuvuga. Bajye barota bakavuga itiro rya buri bari tameze, ibyo ari itiro rike yavete. Itiro ryinshi gose.
Yego, Innocent, tugusabe ugume ku murongo wa telefone turazi ko uri ku murongo cha tukwakira ariko tujaniranye kano kabazo kuri abo muvuze ugasanga umuntu araryamye, aravyutse, ariko ararota aragiye muri frigo, aragiye hari aratoye ikintu kera tukiri bato n'abavyeyi bacu. Je ndatse ko barabivuga ati ubonye nk'umuntu avyutse akarota ariko aragenda kirazira kumukora ko ashobora guca umukanze agacagwa agapfa ibyo nivyo canke baba bafatira ku makuru atari yo bwa professeur
bo mu bisanzwe nivyo iyo umuntu ubone agize kuzeye amatarative nkajya kirazira kumukora ko ifaso brutal urumva no kumwegera buke ukamukurikirana kugira ngo aheze ntuzeye destination yiwe hanyuma amaze gushika ahantu atekanye ugasubira ukagombaga mukora ko buke mugabo ntukimubiritariza ngo umubyure cyangwa umukubite kuko nacyo kugira ingorane nk'uko babivuze neza
hanyuma kujya kuntu nako usanga ngo hariho abarota uri iruhande we akamuvugisha akamwishura byumvikana ko iyo umuntu arota rero ariko ararota ubwenge bwe bwose buba buhari ashobora kumva uri ko aramuvugisha nubwo amase we bayugaye
ego no mutabura yuko mu bisanzwe umuntu ariko ararota avuga cyane nabwiye yuko ansomeye n'ikiro biba ari rikeya
ni tiro rikeyi donc sevuyo iba ikiraturura neza ikirakora neza abari muri activite y'ubuzo bwa bisi yose mugabo atari concentré kubera ikiro iba ryamutwaye mugabo ndovuga ikiro ridakwiye ridakwije bya ngombwa ko ikiro ryakwije bya ngombwa ijo nashobora kubishobora kubaho mu isanzwe nibwo nakugira ati twese mu isanzwe twese umwanya uwo ari wo wose twaba mu ijoro dusinziriye twaba turi mu ndoto zitandukanye z'ubuzima bwa minsi yose mugabo ntidushobore guca tubyerekana mu gutambuka cyangwa mu kuvuga kubera ikiro biba ari byinshi cyane ikiro bitanga ikiro riremereye ariko bien ikiro novuga risperse ritakwiye neza umuntu arashobora kuvuga cyangwa agatambuka akagenda mugabo ariko ararota nacyo gituma rero novuga nti muzeye ikiro afite nibyo rigize muzeye le gros y'ifiguro cyane cyane
ego reka dusubire ku mirongo ya telefone turahera kuri Innocent twurana kwihanganisha twakugumije umwanya munini kuri telefone Innocent amakuru uherereye he
igihugu cya Kenya aho bitwa Kakamega
muravuga make
nameza
abari Kenya murakoze no munsi turi ko turonka amatelefone yanyu menshi muzohore gutyo mu biganiro byacu bitandukanye akabazo kawe kwa Pierre Claver
akabazo nari nshya je ndiko na gizindoko bira igishane iyo ndoso nakaroga ikintu kira ntizoba yo kizola na nsiba ni kontu cyo cyaka karoga harimo kumufasha tuzana nagize indoto iri hasi ajya imubwiwe tubane ariko kubera nanjye ko ari igishushanyo amaze gushyika yambwiye ko afata kimwe cyo yazana mu rugo rwanjye ukabyara yatumye menya mbeno bifatanye ko sinzi ngene kubana ikiye tuzayi bakuti
nkingi gato uvuze ngo umufasha wawe warose iki
akaroro ka hafi nkati nko kumufasha tubana n'umugore wanjye na jinsi ndio tuliko na mufasha mkuri bini mwado kazi hoyo watu unja aja za niko mrugongo wa anji tuwana aliko kulera na ima njingine tuwano lije ndoto ama vya kufika naki ni aja za ni alika kwa kinashora kuza na mrugongo wa anji kulera yon jizindo kutinukira kulibinushana ya hiza kuki chanyeni minda bidi mnani gara guwaye kisho vita orkuza
Beka tubanze dufate n'ikibazo cafu dufate n'ikindi kibazo cafu ndi nawe ari ku murongo hanyuma Pierre Claver habishoye rimwe ifundi ikaze nawe ku ijuru ry'America
ego murakoze genoye mu Burundi
amajahe gafu
mu ntara ya Rutana
namwe muvuga make
na mahoro
akabazo kawe ka Pierre Claver
kibato fite umuntu ibintu bijyanye n'indoto yo byikingira gute hajya umuntu agiye gusinzira hajya umuntu agiye gusinzira abona ko indoto izi gutandukanye nabaza ukuntu umuntu yo byikingira nibyo nabaza murakoze
urakoze ubwire umunsi mwiza ngaho mu Rutana na wewe Pierre Claver turahera kwa Innocent ari muri Kenya ati charose nikiba kugira ngo amenye kitazoba arakirota mu biha izahe nsiguro abahinga batandukanye nka ba Fred mu byinsiguro bavuga iki kuri bari abantu barota ibintu bikaba canke babirota ntibibi ni impano n'ubutumwa bw'Imana ni iki
Okay burakoze cyane Fred we arabisigura neza arabisigura neza aho yerekana yuko umuntu cyane akunda kurota ibintu bijyanye n'ubuzima bwa minsi yose agasigura iyo umuntu arose arose ari igikoko kije kumurya atanga isiguro arose umuntu aje bamucumise imbugita cyangwa icumu atanga isiguro byose reka ndabwira ko bijyanye n'ingene na culture umuntu yabayemo sinzi ngene mu kirundi bivuga
umuco
culture bwira ngo murashe la culture mu kirundi mba sinzi ngene isigura neza mu kirundi umuntu kuba ndanyarondera amajambo ikirundi kirakenye murabizi
ni umuco nakaranga ngirango ego
Alo, alo.
Ni umuco nakaranga kahuye gukira.
Ako umuco vala. Umuco imico nakaranga igize igihugu keshi na keshi umuntu arota ibyo muri ako karanga. Ni umuco ego. Hanyuma kuvuga yuko ari ingabire umuntu aronka jewe ibyo bintu keshi na keshi nkunda kubiha ikibazo kinini ya kuko icyozi cyo nuko twese tuyarota amatwarota ibintu bishobora kushika cyangwa ntibishike. Ego urashaka kurota ikintu kikazoshika, kuko ushaka kurota ikintu ntikizoshike, ivyo mubisanzwe tres normal n'ibintu bisanzwe cyane. Gucuvuga rero guca utanga isiguro ngo ntarota ikintu kirashika, ugaca ugomba kubigira nkanoze nka ini regle general, nibaza yuko umuntu aba yihenze cyane. Ego hanyuma kuri uyu muvuka yo murutana nawe ati mbega kugira ngo umuntu yikingire indoto byogenda gute. Kugira ngo umuntu yikingire indoto mubisanzwe misanzwe yategereza kugira nozeye asome soigne. Donc ni ukuvuga ngo kwirirwa utunganye umeze neza, hanyuma ukagenda kuryama ahantu hameze neza ata bintu atanduru ihari, atagwa mu ruhari, atamabruit novuga menshi ahari, kugira ngo ushobore gusinzira neza. Umaze gusinzira neza ukinjira mu itiro rimeze neza, indoto uzorota mugabo ntacyo zizokubwira kuko nizobyibuka nizomenya n'uko warose. Twe turaryama tugaca mugabo ntitumenya ngo twararose, ariko abahinga baravyerekana neza yuko tanke lo cerveau iba iriko iraturuna itembera ni nka filme ibiri kirazunguruka y'ubuzima bw'umuntu uwo ari we wese, hanyuma indoto zikaza mugabo ntagire icyo zikugira, ntagire no kuzibuka ntuzibuke kubera ikiro ryawe riba rimeze neza cyane, hanyuma ugaca wizibukira umeze wigira ku mirimo yawe ubuzima ukagenda neza. Mugabo iyo uryamye ahantu atameze neza ukirigura akora ukaruha rwose ikiro rikamera nabi, urumva indoto ziteza guca zigufata kandi ikakugira ni bo yego ukazibuka kwera itiro nako ndakugira yuko itiro riba ritameze neza.
Ego Stani utwihanganiye gato ku murongo wa telefone, ndabumva professeur urumva fundi ati umuntu yokora iki kugira ngo ntarote, namwe ati natekane ajya meheza indoto rero sinziza ntacu zimaze, yaba umwaro utavuga ya harico zimara ku bwonko bw'umuntu.
Indoto ku bwonko zirakimaze kuko afite nako nakubwira ni ubwonko ni nka firme buri kuraturura ni serivisi izunguruka bisatarose uwo wapfuye. Indoto zerekana yuko umuntu akiri muzima akiriho, nuko ngo serivo yiwe iguma imitumba itembera izungurutse udufirime yabayemwo haba n'indoto izo ndoto zikaza y'amafaranga zimakaza. Ni ukuvuga ngo indoto zisa akamaro kuko umuntu aba ari anvi ari mu buzima mu isanzwe. Yego kuko utari kurarota mu isanzwe ubusebe yaho iba yahagaze ama serivo nayo ihagaze umuntu abapfuye.
Hanyuma bamwe batarota nabo harimo nk'ivy'abahinga babahanurira kugira ngo bashobore kurota.
Kugira ushobore kurota urumva kugira ushobore kurota no kuvuga ngo iyo afite urya nawe ugomba ukagira muzeye yeferanse no munsi bwero wirekere mu bintu byinshi uruhe ugira iki aba ushugira itiro bitameze neza arasigaye ahantu ukabura itiro nawe urije ukazumva urakanga utajya ukangutse bisanzwe uburose hama ugakangagurika icyo gihe urumva ni ukuvuga ko tosome itiro yawe bisanzwe
Ego murakoze turi kumwe na Stani hamwe na Diodone. Turahera kuri Stani kaze ku ijwi rya Amerika no muri Musanze.
Ego murakoze.
Uherereye ga Stani?
Ndi Bujumbura mu Burundi.
I Bujumbura muvuga amaki?
Bujumbura na neza turashima turahumeze neza.
Akabazo kawe?
Akabazo kanjye bo ni kubijyanye n'iby'indoto mu bisanzwe kenshi uyu muhinga yavuze ko ari igihe umuntu arota ibyaba yaryemwo cyangwa akarota ibiba byaramushikiye ibiba byarafite ku buzima hari ikintu kimwe gikunda kuntangaza mu bijyanye n'indoto mbega ko hari igihe umuntu ashobora kurota ariko akoroka kumanga nini cyane ndende gose kandi bikaba byari byaramaze gushya muzi na byasa nari manje akoroka kumanga cyangwa atari mu yabibayemo cyo kukoroka kumanga ndega iyo fenomeno yabishyika gute kugira ngo seruvo igarukane ijya nicyo kintu cyo gukoroka nk'ahantu hari hari cyane akabazo kanjye nako byana bintanga byinshi nyinshi
hama bikugaruka ko kenshi cyane
ikaba ni kenshi bigakunda kuba kenshi
urakoze cyane ngaho ibujumbura bwira umunsi mwiza
yego
yego Dieudonné nawe turi kumwe
yego
uherereye he
mpereye mu gisagara cya Gitega
Gitega ku mugwa mukuru wa politike namwe muvuga iki
nasha tuvuga neza ibintu byifashe neza n'akavura gahejeje kugwa
akabazo kawe kwa Pierre Claver muhinga twagutumira uno munsi
akabazo kanje gahagaze ku kibazo cy'indoto
alo turakumva
hari igihe abantu bavuga ko ibyo barose biba n'abandi bavuga yuko ibyo barose bitaba mbega biba byagenze gute kugira ngo umuntu ashobore kuyumvamo yuko ibyo yarose byabaye hamuyunda akavuga ko bitabaye ubwo nk'ibyo babiva ku by'abantu dushobora kuba twirigwamo bikatugora gutahura akabazo kanjye nako
urakoze nawe we Gitega
ego
ego Pierre Claver turahera ku kibazo twa Stani atakunze kuroka kurota akoroka kumanga birava kukibwira ngo indoto y'umuntu yame ayibamwe atabyegeza bamwe muri kahise turajanira na niki kibazo cyo yatwandike kuri Facebook we abaza igituma yama arota yahongotse amenyo buri gihe n'uyundi ngo yamarota ariko arangura amabanga yabubatse buri gihe
bisanzwe ngerageje kwishura umuvukanyi wacu ati amarota ariko arakoroka mu manga amarota ariko aramuhongora amenyo cyane amariko ararota ariko ararangura amabanga nubwo bisanzwe hari ibyo tubamo iminsi yose tuzi ko tubibamo hakaba n'ibyo twabayemo tukiri bato tutakibuka tukiri abana batoyi nk'uko bisanzwe nko nguyu arota ariko arakoroka nko mu manga nukura mbega akiri umwana mutoyi yakuze gute yakuriye hehe yakina na bande byagenda gute ni ibintu nyine by'ubona uri kurahongoka amenyo hariho ibyo nuvuga umuntu yibuka byamubaye ko cyangwa atibuka byamubaye ko cyari byabaye ku mubanyi cyari byabaye ku mugenzi wiwe ugasanga byaragiye hahantu muri ya filime ariko ndababwira muri inconscient y'umuntu hama aribyo biza kugaruka rero arasifase iyo umuntu ariko ararota mu ijoro asinziriye urumva rero ndagomba kumusigura ndamubwira nti hari ibyo umuntu yabayemo cyane abamwo ibyo yabayemo atibuka na gatoya akiri umwana kuko iyo twakibu tukiri abana ni byinshi cyane ni tuti nishene hamba rero iyo uriko urarota ni ukuvuga ngo ya filime iraturuda ukiri umwana byage ibyo wakuriyemo udukino wakina ibintu byose bikaza bakaba byo bigaruka arasifase hamba cyane cyane ugasanga ni ibintu byakumaritse mbere yo gutera n'ubwoba bahura nibyo biriko biragaruka hanyuma kuri bijya mabayari kabwa ati urarota ibintu bikazoba cyangwa bikaba ibyo nayo ndabwira nayo nameje ku kisho ndababwira nti mu bisanzwe urashaka kurota ibintu bikazoba uko ushaka kurota ibintu ntibizobe bivanye n'ubuzima bwa minsi yose umuntu abayemo birashoboka mu bisanzwe mugabo niko ndabwira ko umuntu atoshye abifata kome nuvuga ibintu generale ni regle generale donc ibyo ni ibintu bishobora gushyika fortuitement comme ça ubwo ata utoshye ubitangira ubuhamya ngo undoze ikintu giteza kuzoba cyangwa n'ingombwa giteza kuzoba ibyo nibaza ko atari byo na gato
hariho n'ababyitwaza bakabaka
alo
ego mubandanye
alo
mwari muvuze gute
narimvuze ni nta muntu wica abifata nk'intuze nka umugenzo yuko umuntu arose ikintu giteza kuzosha kiba cyane kizoba urumva kirashaka kuzosha kandi gishike biva bitandukanye na circumstances z'ubuzima n'ibisanzwe cyane ama sizibundo bo burutana nibagiye kibazo bambagiye mbere cyangwa nyibusaga cyane
muratishuriye ko cari cuyo avuga ati bihera he kugira umwana wote yibukunde ntibuke mwari mwamaze kubisigura
ego
hanyuma ahuga kandi kabazo ga Pierre Claver hariho iyo abantu batandukanye baha insiguro zitandukanye indoto umuntu akakubwira ngo mu kimizirimo ngo bisigurire uyu ndi yaza ngo kwera ngo Fred yavuze gucya ngo bisigurire kuki abantu babifatira ku madini babifatira ku mico babifatira kuki nuvuga ngo nimba mba muri Amerika indoto zande zisobanurwa n'umuco mbamwo nimba mba mu Burundi zigasobanurwa n'umuco mbamwo canke kubera iki bafatira ngo hari indoto za kimizirimo abandi ngo hari indoto ziki
voilà donc urumva aho ubaye ingene wakuze ibyubayemo mvuze ibyubayemo nuvuga ngo umuntu arafise ibyo yemera azi ibyo asenga arafise voilà mwisabe indoto zitira kwataka zikwatakira aho uri nyene do nuvuga ngo yashobora kwatakira mu kimizirima aho ubaye ko abamizi basukuntu batanga isiguro y'ibintu abakatolika siko batanga isiguro y'ibintu nuvuga ngo uko umuntu yemera niko tanansi gusigura isiguro indoto ica igomba gufata intumbero no kuvuga ngo uri muri etazi muri Amerika ubana kwe nga muri Amerika akagira indi culture americaine nuvuga ngo azorota indoto zijanye ni Amerika umurundi yakure nga mu Burundi azorota indoto zijanye n'imibereho y'abarundi
mbe hajya nutswa na duto turarota nubwo tudahora tubivuga utubebe akana k'amezi atandatu akana k'amezi abiri natwo turarota
koko kuko tutarose afete muzabizi wara y'umwana avutse servo yiwe imeze nka nk'urupapuro rwera atakiza kiwe kiriko ubwo amaze kwinjira en contact na mama wiwe nubwo ngo servo yiwe iramaze kwakira umuntu yitwa mama imaze mama est déjà plaqué dans le cerveau yego imaje mama iramaze kumenyekana muri servo yiyo rwa rero ajyamye ya imaje mama izoturuna urumva wa mwana azoyatawe kurota tang umaze gutago icyo bita kuja kuyisi mu buzima indoto zo zitanguye
aba amaze kurera utwana dutonya tw'utubebe usanga dufite nka 4 amezi abiri no kuduga hari gihe nk'akana yukareze usanga kariko karatwenga kandi katariko karavuga nako kaba kariko kararota cyane
kaya igeze ari indoto bisaze umwana ego
hanyuma hariho akandi kagani mu kinyarwanda no mu kirundi karavugika umutindi arota icababaye twumve ko ibiza mu ndoto tubikwega umuntu arakwega indoto kandi
urumugani urakomeye cyane umutindi arota icababaye bacha tuvuga yuko avete indoto misanzwe ikunda gushingira cyane cyane ku kintu kiraje ishinga umuntu donc kiraje ishinga vraiment qui vous tenait à cœur bien kirakunda kugaruka hanyuma évidemment umutsinda roti cyababaye ndavuga ngo utakibabaye utaki kitigeze kiza muri servo ntakizopfa warose ni ko bisigura ego
abagendera ku myemerere imwimwe ngira ngo muraza kutubwira nimba nk'abahinga muvyemera canke mutavyemera hari ico bita alchimist bakavuga ati wewe ico yumviriye kikubaho nimba ushaka kuba mu mahoro yumvi ati uzotunga uzomererwa neza ibintu uyumviriye bavuga ngo bikwege mu vyumviro vyawe bikube ko hanyuma ushobore kuzobishika ngo ukwiyumvira kurarema uko kwiyumvira kurema umuntu rero abandanye yumvire kugira ngo agire indoto nziza hamazo zishike ko
ni byiza cyane ukwiyumvira mu bisanzwe kurarema jewe n'abana bibanze na muri ko ndabibabwira bon n'abahinga bamishibuye gose ba emil shame bamaze ba Jean Piaget barasigura neza wisanzwe iyo uyumvira positivement upositive akazoza kawe ebyo karaba vrema kenshi na kenshi umuntu aba icyo ashatse kuba ushatse kuba umukozi uraba umukozi yaba ucukunda gukora ushatse kuronga ibintu ebyo urabirondera ubigushyizemo ishyaka hama nabwira abantu iyo turire ko ibintu byiza cyane uya turi ko bintu bizogenda neza hanyuma ushire imugambi imbere nuvuga ngo ama projet yiterambere haba ibyo biraba mizaza kwiyumvira kwiyumvira birema bema bibaho nuvuga ngo uyiko uyumvira ivyumviro byiza ibyo zose biguma biza no mu ndoto zawe hama ndoto yawe ebye urayishika ko ama kugira ushike ko ushikugira un projet hanyuma indoto zawe ukayishika ko ndagwa nka karoro ari umwe aravuga ati jewe neza kuzoba umu engineer neza kuzoba umu docteur ebye yaramaze kurya turi yako atavuga ati jewe ntegeza kubwira ababyeyi banjire muri no shure hama ndazogiga nishaka ryaje byose hanyuma indoto zawe ndi kumuganga ebye umuganga ukabonera mubaye nibintu nka nibintu nkivyo urumva indoto zirarema vrema ivyumviro birarema uriko uratwumviza ifoko uha umwanya ivyumviro byiza ugume wiyumvira wiyatira ko ibintu bibi navyo nyene biragushikira ego
hanyuma gatya kavera ni ryari none umuntu ashobora kwibaza ko indoto ari ngwara hari igihe indoto zishobora kuba ingwara kurota cyane umuntu warutse kangahe kundi
igihe urumva tugiye aho tuba tugiye tuwatangira kwiyumvira rero za twitwigira mu ngwara zo mu mutwe rero urumva indoto izoba ingwara ryari ni igihe iyo umuntu arose aca yirirwa ameze nabi ugasanga ubuze ko bwahindutse ugasanga ntabwo ashoboye gukora ugasanga yihebuye kubera iyo yarose ati narose umumburi umubyeyi umubyeyi wanjye niwe yarantunze niwe yagize iki ugasubona aciye areka no gukora nikoba na kimwe agasiza muri ivyo bintu umva icyo gihe indoto izo zavuyemo ingwara ego nakaro nanze gatoyi ugaba urumva iyo indoto uzi yose hanyuma ugaca uzigira ko araretre ibyo zakubwiye kubera ati narose ngiye yuko ngiye ku kazi baca banyica ugaca uti uno munsi ngenda ku kazi hanyuma umukoresha urabizi bitatonze ebye arakubaza mbe domande explication iratazi ziguro konvenka akazi kakaba gaheze umva dase condition iyo ugiye ku ndoto zawe ukazigira ko ara lettre ebye zoza tabwe kuba ibimenyetso by'ingwara
ego tuje ku yindi murongo wa telefone uri ko Gérard Gérard ndayisaba ikaze ku ijwi ry'America
ego cyane turi kumwe ndi Burundi
ni Burundi amajahe
mukayanza
havugwa make
mukayanza amahoro cyane turashimye iteka
ibiraya birenze ndazi ko ngaho mukayanza haboneka ibiraya byinshi
ibiraya birenze igiciro cy'ikiro bagurisha amahera amajana n'ibirayi byiza gushyira ku magana atanu na mirongo itanu
numva biboneka uri mu yahe komune ngaho mukayanza
mukayanza ku gisoko muri komune kayanza nyine
komune kayanza nuko rero akabazo kawe ku muhinga pia claver twagutumiriye
ego murakoze kutwigira mu minsi y'ikiganiro turagikunda cyane ntabwo mfite ikibazo kenshi iyo ndyamye nakunze kubona ibintu byabereye mu mabarabara cyangwa nk'ibintu biri byemewe rimwe na rimwe hari igihe usanga niko ndi halo
turiko turakumva
rimwe na rimwe rero hari igihe usanga natwe twaraye mu bintu ugasanga twaryamye tukika tugasinzira tukarota ugasanga ibyo twaraye turarota tuce tubibona amasomo yandi ntituzi yuko zoba ari ingorane dufite mu mutwe
turi kumwe ako kabazo Pierre Claver yari yakishuye ugume ku murongo gato Pierre Claver mutwihanganire turafitaniye ibibazo nainge kuvuga ngo turafitanye ibibazo na leta y'u Burundi ariko n'ibibazo na leta y'u Burundi twa FM zacu barazitwaye nitwumvikana ngaho mu Burundi nico gituma hariho abakunzi b'ijwi rya Amerika batashobora kudukurikira kuri shortwave bigora sinzi ko mumusubiramo gato nyingene mwari mwishoye abandi Gérard mu majambo makenya
bon avete sina mwumvise vraiment
yari kwavuga ngo ngiyo iyo ya yiri warabona ibintu ngo arasura kubirota ngo ntazi yuko ari ibibazo byo mutwe bafise
okay oya na nisanze ntango ari mutwe afise kuko iyo wabonye ibyo wumvise ibyo wabanye ku munsi uye kuryama birashaka kugaruka ugasiruka ukabirota n'ibisanzwe naho bisa bisana n'ubugwayi bwo mu mutwe natekane areme nariko nababwira ni abantu bose bazima bararota ama indoto ni bisanzwe na riko ndamubwira nti na riko ndamubwira nti indoto za kuba ingorane igihe umuntu dikiye zimubuza kubandanya abayeho ubuzima bwiza arabayemo ubwa kare kubera imyitwarariko myinshi yagize bijyanye n'indoto ya rose. Ego natekane nta ngwara irimo na gatoke.
Ego Gerard White Omokeo. Gerard White Omokeo we jarangaya ego ugira umunsi mwiza ngaho mukayanza Gerard.
Murakoze cyane gose mu kigo turaronka amakuru yanyu turakunda cyane.
Ntacyo tutazokora ngo umuyaronke nico natwe bwe tubereye. Urakoze.
Murakoze mujye mugire groupe ya WhatsApp tukatwasangamo amakuru mu dushyikiriza.
Irahari uze kutwandikira muri message tugushiremo.
Kuri nimero nyine murata kuntora kumugira mukoze.
Sawa ubwire umunsi mwiza.
Namu muhereye mu bana
bizikiza. Ego mbega Pierre Claver hari ya itiro riba mu micinga kuva umuntu akigenda kuryama hari micinga hayitiro.
Allo?
Ni kuva umuntu akigenda kuryama hari imice ingahe yo gusinzira ubwo ko mbagahe byitiro gushika azovyuke.
Okay, voilà. En fait urumva hariho bisabye umuntu agiye kuryama rero bivuze ngo akavaziko bisabye iyo ugiye kuryama direct mu giro nkitiro riba ari byinshi na kera rindi n'abarundi iyo bagomba gukwiba barahengera hajya bisanzwe uhejye gufungura cyangwa kuryama bisanzwe binjira nkitiro gita akavaziko nkitiro riba ari byinshi cyane indoto zirota n'ushaka no kuziruka akaba rero n'ikiro riba rikorera gabanuka harya umubiri uza waruhutse neza hari masaha 8 masaha 7 masaha 8 masaha 9 ubusinzi ikiro novuga riri leje atuye très léger ushobora kurota ugakanguka mbere kenshi na kenshi ni hamwe umuntu abyuka akagera no muntu kugira amabezo yiwe kwihagarika n'izindi kya gihe iyo afite indoto zihije urashaka kuzibuka kwibuka ibyo bari kurarota kubera ikiro bari biko ryatunguka ripunguka hamakabiri rero rya kiro ryegere ridafashe bavuga ngo afite ikiro ridafashe hamwe uryama ukihengeka hama yasebaga itangura kuzira zunguruka rero ikwibutsa ibintu bitari bike wagiye uracamo urumva n'ibintu nk'ibyo mu bisanzwe ikiro très profond cyane cyane nirya iyo umuntu misanzwe aheje gufungura agategera akajya pierre tabo gufata nubwo riba rikiro riri kuko rikomeye byinshi yego rituma afete urota mbwo ntibibuke ibyo warota
ndakabajije ako kabazo kugira ngo numve umwanya mwiza abahinga bavuga ko ari wo mwiza wo kurota hagati y'ubwo bwoko bw'amatiro mutubwiye nuwa
afete nababwiye ndi afete ugisinzira deke utangwe story kiro indoto ziba zitanguye ziba zitanguye mugabo leta afite yazo igendi novuga igabanuka en fonction y'ikiro gere rigenda rigabanuka ndetse bituma kenshi na kenshi iyo ikiro ryagabanutse urarota ibintu hanyuma ugashaka kubisigura umuntu ti nariko ndarota mbona ibi n'ibi kuko ikiro riba risa n'iryaheze mu bisanzwe ikiro riheze ebye ucusura alasifazi ucusura kuba ucusura gukomera kujya mu buzima bw'akazi kamizi yose haba ibyo uri kurakora ebye ku murango urumva dushobora kujya kurota ko uwo mu turiko turavugana ibintu umva servo nta mwanya wo kuza kuguzura guturura ngo irikiturura muri ibyere turimo ubu nyine ubwo ni naza kuryama mu ijoro ibitwa ndetse tuvugana birashaka kuza kugaruka rwa Diane yanterefonye ya tele hanyuma voila mugabo kuri kiro zafite uko ringana afet cyangwa kutabyibuka cyangwa cyangwa kubyibuka bivaje n'ikiro cyanjye uko risaze ritunganije.
Yego turi kumwe na Eric biriho. Eric ikaze ku juri America
cyane
uherereye ba Eric
ego Victoria
muri Afrika y'epfo muvuga make murarota cyangwa nimurota
ndiyo ishikira umuntu wari we wese
akabazo kawe ku ndoto rero
akabazo kanjye ntabwo mu bisanzwe kajyanye n'indoto ese ikibazo ku bijyanye no kwiyumva ikintu umuntu yakora
Eric tuko tukumva na video done Eric uramumva neza Eric twe ntitumwumva Eric urashaka kuvuga kandi uti kijanye n'icyo
Eric naje sinamwumva neza
Eric surama akabazo kawe
ikibazo cyanje kijanye no kwiyumvira cyane rimwe na rimwe birashika umuntu agashobora kwiyumvira cyane bivanye na nibibazo situation abarimo nabaza docteur ikintu umuntu yoshobora gukora iyo ari muri situation nkiyo kugira ngo ashobore kwevita kwiyumvira
Ego Pierre Claver akabazo ka Eric muri Afrika yepfo
nakumvise mu bisanzwe Eric niba ariko aratwumviriza kwiyumvira bivanye n'ibihe umuntu arimo ibisanzwe cyane ko mu bisanzwe umuntu yiyumvira cyane cyane bijyanye n'ubuzima arimo ushobora kuba uri mu bibazo ushobora kuba uri mu buzima bwiza butunganye ushobora kuba uri mu ngorane zitandukanye hanyuma rero umutwe ugaca ukoreshwa gose nibwo byiyumvira bikomakomeye cyane kugira ngo iyo situation urimo uyivemo urumva ati mbega none wakora iki kugira ngo iyo ntuzeye ibyo byiyumviro bibi ubireke mu bisanzwe ikintu ubona uri kuriyumvira ko ubwo atanyishe ushobora kubitorera nababwira abantu benshi nti ntubwiye ikibanza ntubwiye umwanya wacyo nova nimba ariko urakora igikoba kanaka ukabona nturi uri konsantre kuri ikiyumviro kanaka cyo kiburya amahoro no gusaba uhindure activite uhindure igikorwa ariko urakora hanyuma ukore ikindi gikorwa urabyumva uhindura igikorwa mu kindi birahindura n'ibyiyumviro nuvuga ngo niba ariko urakora igikoba ikinaka icyo gikoba kinaka kikaba ubona yuko udashaka kugishobora kubera ibyiyumviro bibi urimwo icyo gikoba ugihagarike hanyuma wiyumvire ikindi gikorwa wakora hanyuma ari ibyiyumviro bibi bikuremereye urondere umugenzi muja hamwe muganire kugira ngo umuganirire mbere kuri icyo kibazo cyawe urimwo kumbure arashobora kuvamo inyishu hanyuma icyiyumviro cyawe kiguhanze yatora inyishu mu bisanzwe ibyiyumviro byawe byinshi mu mutwe bivanye n'ubuzima buba urimwo uteza kuva muri ibyo byiyumviro ukoresheje abagenzi ukoresheje ruvuga guhindura akazi guhindura ibikorwa warimwo hanyuma ibyiyumviro davete la konsantrasiyo igakijya ku kindi gikorwa aho no kuvuga ngo bya byiyumviro bibiza biguhanze bica bihinduka
ego mu munota umwe kano kabazo k'umukunzi w'ijwi rya Amerika gashyize ku munota wa nyuma mudukundire mu kishure Pierre Claver ba bantu bakuze bishika iyo basinziriye bakikora ko petit besoin kwihagarika bito bito canke bari abana navyo bija mu ndoto canke n'ingwara
ahurumva byongora gutanga inyishu itomoye mugabo icyo nakubwira cyose abantu baro imyaka umaze gukura nuvuga ibyo byo kwifata bya metide sentere bikaba bikibaho naho utabura buri maso usanga byabaye mbere wacu kubera sentere zaba zikimeze neza ni ibintu bisaze cyane ku bantu bakuze bageze mu zabukuru arashobora kuba arota kurota kujya kwa bana bakiri batoyi batameti izo sentere babe bafise yarose ariko aragira ibyo ariko aragira pipi n'umuntu akuze rero avegere sentere ziba zitakimeze neza urumva arose navyo bica bigenda gutyo
murakoze cyane
kuba atarose
ego Pierre Claver Njejimana twibutse ko muri umuhinga yanonose ibijanye n'inyifato mukaba mukora kuri Centre Neuropsychiatrique de Kamenge ngaho mu Kamenge ikigo kiraba bafise indwara zo mu mutwe babatari bake barabazi no kwigisha ibyigwa bitandukanye bijanye n'inyifato n'iki murakoze cyane kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika kugira ngo mudusigurire ejo nitwongera kudodora ku muryango wanyu muzobikore nk'uko mwabikoze uno munsi
urakoze cyane Diane urakoze cyane Vema njye nibaza yuko ntacyo nazokora kugira ngo mudodoye tuganire n'ibisanzwe kugira ngo tumenyekane ibitari biki mu bantu.
Urakoze cyane. Abandi dushimiye ni mwebwe mwari ko muratwumviriza abapfasoni nubwo mutatwakura murakoze kutwumviriza ariko turashaka amajwi yanyu. Turabakumbuye turabanyote muzoze muratwakura na mwebwe tuyage. Yakoze cyane gose Dieudonné Cyubahiro yegeranije amajwi ari kumwe na Nadia Taha muhinga bw'ivyuma hamwe na Engineer Chang Diane Nahadze ni je nabategure nongera ndabashikiriza muri sanga y'ino munsi mushaka kongera kumva kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com mukanyige cyo saa 12 turaza kuba turi kumwe makuru agezeho mu karere k'ibiyaga bigari mu kurindira bandanya mwumviriza ibiganiro by'ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye aho hose tubashikira muherereye mu makambi mu bisagara ahatandukanye turiho kubganya.